Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi, mwabonye butandukana. Ikaze muri aya makuru, turahera kuyo hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Thomas, turayahera ku mugabane wa Afrika. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko amatoni y'ingano zashitse muri Kenya ku munsi wa mbere muri indwi zivuye muri Ukraine bizofasha kugabanya inzara no gukorora ibiciro by'ibifungurwa byaduze. Amatoni 30,000 y'ingano niyo yashitse muri Kenya ku munsi wa mbere kubw'amasezerano yabaye hagati na Ukraine hamwe n'Uburusiya bifashijwemo na ONU. Imbere y'intambara, Kenya yarangurira muri Ukraine 2.4 million z'amatoni y'ingano buri mwaka. Programa ya ONU yita ku bifungurwa PAM ivuga ko ihungabana ry'ibifungurwa byahora biva muri Ukraine n'Uburusiya byashize abantu bangana ku 345,000,000 ku isi mu bukene bw'ibifungurwa butagira uko buvugwa. Tukiri muri Kenya kandi, abashingamateka bane ejo ku munsi wa kane baragirijwe ko bagiye mu myiyerekano itari irekuwe n'amategeko yabaye muri indwi. Iyo myiyerekano yari iyo kwiyamiriza leta ya Perezida William Ruto ku buzima bw'abanyagihugu buzimbye cyane. Umuntu umwe niwe yishwe, abandi barenga 200 barahagarikwa mu myiyerekano yabaye mu gihugu cyose ku munsi wa mbere. Iyo myiyerekano yari yatumwe ko n'uyoboye umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta, Raila Odinga. Abo bashingamateka barimwo abayoboye abo mu mugwi wa Odinga mu mashami uko ari abiri n'amashingamateka na nkenguzamateka bahagaritswe mu nyuma yaho barekurwa batanze ingwati hari nyuma yuko sentare ibagirije ko bagize uruhara mu myiyerekano itarekuriwe n'amategeko yabaye muri indwi muri ico gihugu ca Kenya. Muri Afrika kandi ni muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere yaragenye umuvugizi w'umuhari TPLF mu kibanza c'umukuru wa leta mfata kibanza mu ntara ya Tigreya. Igenwa giwe ni kimenyetso cishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yarangije intambara yamaze imyaka ibiri hagati ya leta n'umuhari TPLF. Ayo masezerano yatewe ko umukono mu kwezi kw'icumi na kumwe k'umwaka uheze. Abagwanyi b'intara ya Tigreya baremeye guha leta ibigwanisho byabo bari bafise biremereye. Leta mfata kibanza y'intara ya Tigre ikazogumaho gushika hatunganijwe amatora muri iyo ntara. Leta ya Ethiopia yarasubiye gukorera ibikorwa byayo bya nkenerwa muri iyo ntara, yongera irugurura imihora y'imfashanyo yari yarazibiye. Leta kandi ku munsi wa gatatu w'indwi yarahevye kwita TPLF ko ari umuhari w'iterabwoba, inyuma yaho abashingamateka bavyemeje nka bose. Ariko amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yaragirije impande zose zagize uruhara muri iyo ntambara ko zakoze ivyaha vyo mu ntambara. Izo mpande nazo ni umuhari TPLF, leta ya Ethiopia n'iya Eritrea hamwe n'abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bagwanye ku ruhande rwa leta ya Ethiopia. Hano muri Amerika, Leta Zunze za Amerika irikirakora ibishoboka kugira ibohoza abanyamerika batari bake bafungiwe muri Afghanistan. Iriko kandi irafasha abandi 44 bariko bararondera kuvayo. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze ejo ku munsi wa kane ko Amerika itemera abategetsi b'abatalibani batwara igihugu muri iki gihe. Blinken yariko yishura ku bibazo by'abashingamateka ahanini bo mu mugambwe w'abarepublikane baramuhasi ibibazo bijanye n'ikugwa ry'abasirikare ba Amerika mu gihugu cya Afghanistan mu mwaka wa 2021. Amerika ni naho imigenderanire yayo hamwe n'abatalibani atako yifashe yarakoze mu buryo bwo mwibanga kugira ifashe abanyamerika bifuza kuva muri ico gihugu bagataha. Blinken yavuze ko ubushikiranganji arongoye bwafashije abanyamerika 975 kuva muri Afghanistani, abandi barenga 175 bafise ubwenegihugu bwa Amerika baracari muri ico gihugu, barimwo abagiye yo kuva abatalibani bashika ku butegetsi. Kumugabane wa Buraya mu Bwongereza, abashingwa manza bavuze ko hari wahoze ari umusenateri w'umunyanigeria hamwe n'umukenyezi wiwe bagiriwe n'icyaha muri sentare y'i Londres. Bagirizwa kuba baratwayeyo umwana w'umuyabaga yahora acururiza mu ibarabara muri Nigeria kugira bamukuremwo ifyigo barihe umwana wabo w'umukobwa agwariye aho nyene mu Bwongereza. Ike Ekweramudu ni iryo zina ryiwe, yahoze ari cegera cy'umukuru wa sena muri Nigeria hamwe n'umugore wiwe Beatrice. Bagirizwa kuba barishe uwo mwana $800,000 by'amadolari, baramuhaye kandi n'uturusho twatuma azararungikira amafaranga umuryango wiwe muri Nigeria. Umuganga yagira amukuremwo iryo fyigo yaragize amakenga nyuma yo gusanga uwo mwana atateguwe bikwiye ngo abwirwe n'ingaruka z'ibyo agira koregwe hamwe n'uburyo azobandanya akurikiranwa n'abaganga. Yavuze ko atarazi n'icyo yarazanywe gukora muri ibyo bitaro.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa muri iki gitondo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25, 31 na 41, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3. Leta ya Tanzania izirukana umuntu wese w'impunzi umenyekanye ko akundana n'uwo bahuje igitsina.
Ku ruhande rw'impunzi ziri mu Nduta n'Inyarugusu, impunzi z'Abarundi kweri, garageje kuraba ibyo bintu byo kuvuga yuko kurongorana ibitsina ku bitsina, garageje kuraba kubera imitegeko n'aho byakabaye.
Uyu ni umwe mu bari mu buhungiro muri Tanzania. Mu rukiko rw'i La Haye mu Buholandi, bamwe mu mpuguke z'abaganga bavuga ko Kabuga Felician afite ikibazo cyo gutekereza ku buryo atabasha kuburana. Naho abayisilamu b'isi yose baratangira igisibo gitagatifu cya mwezi Ramazani. Ijwi ry'Amerika yasuye bamwe muri bo bacumbitse mu nkambi hafi y'umujyi wa Goma. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi aho. Ry'Amerika, urwego rwo kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'i La Haye mu Buholandi rwakomeje kumva ejo kuwa kane ibisobanuro by'inzobere mu baganga basuzumye Kabuga Felician. Muganga Gillian Claire Meze nawe yabwiye urukiko ko ubushobozi mu by'ubwenge kuri Kabuga bwagabanutse cyane ku buryo atabasha kugira uruhare rwuzuye mu rubanza rwe. Themistocle Mutijima yakurikiranye iburanisha, adutegurira inkuru.
Muganga Profesori Gillian Meze yabwiye urukiko ko mu bihe bitatu bitandukanye yasuzumyemo Kabuga yasanze ubushobozi bwe mu by'ubwenge bugenda bugabanuka. Yavuze ko ubwo yamusuzumaga bwa mbere mu kwezi kwa gatanu kwa 2022 bavuganye amasaha 2 n'igice, kandi muri icyo gihe cyose Kabuga yabashaga kumva no gusubiza neza bimwe mu bibazo nubwo hari ibyamugoraga, ariko wabonaga ko agerageza. Nyamara akavuga ko ubwo yamusuzumaga ku nshuro ya 2 n'iya 3, ni ukuvuga mu kwa 11 kwa 2022 no mu kwa 2 kwa 2023, byabonekaga ko Kabuga adakomeye nka mbere, ndetse yanyuzagamo agasinzira bigasaba kumukangura, ku buryo byabonekaga ko urwego rwe rwo kuba maso yumva ibirimo kuba rwari rwaragabanutse cyane. Muganga Meza akavuga ko muri ibyo biganiro biheruka byabonekaga ko ubumenyi bwe mu bijyanye n'ahantu, igihe ndetse no kumenya abo bavugana byari byaragabanutse agereranyije na mbere ubwo bahuraga. Iyi nzobere mu buzima bwo mu mutwe yatanze urugero kubwo bahuraga mbere, ikabaza Kabuga aho arahariho. Uyu yabashije gusubiza ko ari mu Buholandi, ndetse akabasha gusubiza ibijyanye n'amezi ndetse n'umwaka. Mu gihe ku nshuro zakurikiyeho zombi atarakibasha gutanga ibisubizo bya nyabyo ku bijyanye n'amatariki, umwaka cyangwa ngo abashe gusobanura ahantu ari. Muganga Meze Giriani akavuga ko yabonye Kabuga yaratakaje ubushobozi bwo kwibuka ibintu byaba byavuba ndetse n'ibimaze igihe ku buryo atanabashaga kwibuka niba yarigeze kumubona mbere. Umunyamategeko Emmanuel Artite wunganira Kabuga yabajije inzobere n'ibiryo gabanuka ry'ubushobozi bwo kwibuka biturutse ku ndwara ya dementia Kabuga rwaye bishobora kugeraho bigahagarara cyangwa se bikomeza kwiyongera. Aha muganga Giriani yasubije ko irigabanuka ry'ubushobozi bw'ubwonko bwa Kabuga bwo kwibuka bigaragara ko rizakomeza kwiyongera kandi kuko ibintu bihagaze ubu bigoranye cyane kubihagarika cyangwa kubisubiza inyuma. Maître Emmanuel Artite yabajije inzobere niba uko bimeze uyu munsi umuntu yagirana na Kabuga ikiganiro gifite umujyo mu bijyanye no kungurana ibitekerezo. Madamu Giriani aha yasubije ko bibaye ari ikiganiro gisanzwe cyo kumubaza ibijyanye n'ubuzima bwe bw'uwo munsi nabwo mu mvugo yoroshye mu nteruro ngufi byashoboka nubwo hari aho byagera akaba yaguha ibisubizo bidahura n'ukuri kuko ibintu bimeze. Nyamara ko mu gihe ikiganiro cyaba gikomeye mu bijyanye no kungurana ibitekerezo mbese hajemo ingingo z'urusobe kandi ikiganiro kikamara igihe kinini bisa nkaho atabibasha kubera ko atabasha kugumana no kwibuka ibyo mwagiye muvugana ndetse no gukoresha ubwonko bwe mu gupima no guha agaciro ibyo wamubwiye. Uyu muganga yongeraho ko agarutse ku byo yari yasabwe gusuzuma niba Kabuga ashobora gukurikira urubanza rwe akumva ibivugwa akaba na ubwe yasubiza ku byaregwa mbese akagira uruhare rwuzuye mu rubanza ibyo Kabuga atabishobora ashingiye kuko ameze ubu. Uyu munyamategeko yabajije muganga Meza Giriani ku byari byavuzwe mbere mu rukiko niba Kabuga ashobora kuburanishwa mu nyandiko. Madamu Meza asubiza ko ibyo ntacyo byahindura. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha Madamu Grace Haba yabajije inzobere niba kuba Kabuga yarasuzumwe amaranye iminsi ubundi burwayi ndetse yaramaze iminsi afata imiti bitaba intandaro yo kuba yatakaza ubushobozi mu by'intekerezo mu gihe runaka. Hari naho yamubajije niba mu gihe Kabuga yaba yongeye gusuzumwa mu mezi ari imbere bidashoboka ko hari ikintu gishya cyaba kiyongere mu buzima bwe bwo mu mutwe mu gihe iryo suzumwa ryakorwa nta bundi burwayi afite. Muganga Meze Giriani yasubije ko nta cyahinduka ku bijyanye n'ubushobozi bwe bwo kwibuka kubera ko ibibazo by'ubuzima bya Kabuga bikomeye kandi byamaze kugera mu cyiciro cya karande kandi bigaragara ko bizakomeza kugenda byiyongera uko imyaka ye yiyongera. Umucamanza Elbage yabajije muganga Giriani kuri raporo ye yo mu kwezi kwa 12 kwa 2022 aho yavuzemo ko Kabuga asobanukiwe n'ibiregwa aregwa kandi yumva ingaruka z'urubanza amubaza niba nuba ariko bikiri. Aha muganga Giriani asubiza ko na nuba ariko bimeze. Ahatanga urugero ko ubwo yamubazaga niba yumva genocide icyo bisobanuye Kabuga yamusubije ko bivuze kurimbura abantu. Icyakora ku kijyanye no gusobanukirwa n'ingaruka z'urubanza uyu muganga yavuze ko byagoranye kuganira na Kabuga kuri iyo ngingo kuko watiyumva nk'uri muri gereza ko yumva igihe cyose yataha. Iyi nzobere yavuze ko ubwo yabwiraga Kabuga kubyerekeranye n'ubuzima muri gereza n'ibishobora kuzakurikira urubanza igisubizo cya Kabuga cyakomeje kuba ngo abantu barabeshya urukiko ntiruzabyemera barabizi ko ndi umwere. Umucamanza Ayeni Bonomi ukuri inteko iburanisha yabajije Madamu Meze Giriani niba bishoboka ko Kabuga yaburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hashingiwe ku buryo bw'ibimenyetso Kabuga akaba yajya atanga ibimenyetso binyuze mu nyandiko bidasabye ko asubiza mu gihe urubanza rurimo kuba. Aha muganga Meze yasubije ko ibyo Kabuga ariwe wabihitamo ariko kandi hashobora kujya habamo ihindagurika mu mahitamo bitewe n'uko yiyumva. Yongeraho ko bitewe n'uko ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza bya Kabuga byagabanutse cyane n'ibisubizo yatanga bitaba bitomoye ku buryo byashingirwaho kabone niyo byaba mu nyandiko. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibisobanuro bya muganga Professeur Giriani Kreyameze ku bagize inteko iburanisha. Umucamanza Ayeni Bonomi yanzura ko iburanisha rizasubukurwa ku wa gatatu utaha kumva indi nzobere y'umuganga ari nayo yanyuma mu itsinda ry'abaganga batatu bigenga bakoreye Kabuga isuzuma buzima.
Ijwi rya Amerika tuvira he mu Buholandi tujye mu Burundi. Abanyeshuri ba kaminuza y'ibiyaga binini i Makamba bagomba kubangikanya kwiga no gukora imirimo yo kwibeshaho no kuriha ishuri. Ni nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Utuzi bakora turatandukanye yamara kandi twose turaboneka mu gisagara cha Makamba no mu micungararo yacu. Bamwe muri abo banyeshuri barunguruza abantu ku mapikipiki, abandi bagakora urudandaza ruto ruto nk'impuzu n'ibyamwa. Hari n'abafuma amashuka kandi bakabinezererwa. Abandi nabo usanga bafise utubutike canke bagakoresha amatelefone yabo mu kurungika amahera n'ibindi. Hari kandi abarima canke bakorora, ibyo babikora kubera mu miryango yabo haranga ubukene bwo kubarihira mu isoko yo kunyabarumba kumugwa mukuri Makamba. Twahasanze Claudine Butoyi adandaza impuzu zimwe bita igishweka, ageze mu wa kabiri kandi yabitanguye kuva atanguye kwiga kaminuza, yiganije ijya Amerika ko bitamugora kwiga no kudandaza impuzu canka amavoka.
Ndafata imyanya nk'iyo ntirotira nko mu ishure canke hagagira nk'umunsi nkasiba nkaza, ariko ibyo babize cyankoresha umwanya mu ijoro kugira ngo nanje nabandi nzoba hanze.
Claudine Butoyi ati hari naho siba mu ishure ariko nkamenya ukugene ibyo bize ntahari nanje ndabisiguza abagenzi banje, ariko akanoti kinjiye mu mufuko. Mugenzi we Metode Nkeshimana nawe ageze mu mwaka wa gatatu wa kaminuza kandi kunguruza abantu ku ipikipiki abifadikanya no kwiga. Ati ndazinduka nkabanza ngaca makeyi hanyuma ngatonda na ya pikipiki ku ishure.
Imbere yo kuja ku ishuri je mu gitondo ndavyuka nimba ari saa 10:30 cyangwa 11 mba ndi mwibarabara aho mba ngiye kurondera verisema, mugabo nkamenya uti saa 2 cyangwa saa 2:30 nza kuba ntonze mu ishuri kandi aho mwibarabara nza kuja ku ishuri namaze kuronka ikintu nkavuga nta verisema uno munsi nza nayirose.
Ariko harahacererwa arose uwo yunguruza amuha menshi kandi ntayahusha.
Haraho bishika ugasanga ndi mwibarabara ndahuye n'umukiriye ambwira uti nako mba umsimbane ahantu kure, rero kubera amafaranga ariyo novuga ari niyo nyamukuru kuko naho turi ku ishuri twiga turondera ikintu tuzobaho. Haraho mvuga utireka ndamushikane mugabo nkagaruka mu ishuri cyo gikorwa nagikoze.
Nkeshimana Metode yemeza ko arabyo kugene umujyango wiwe wifashe batoshobora kumurihira kaminuza. Ati none ku mwaka ko hasabwa amafaranga y'ishuri agera ku 400,000 cyangwa 700,000 kuba upanze inzu bigashikana hafi 700,000 ku mwaka. Umva mu mujyango yovahe ubuhubuzima bwazimbye, ababyeyi bamwe bahitamwo gusabira indaro abana babo kuko batoshobora kubarihira amahera y'ishure, gukota inzu no kubagaburira. Bashima kubasabira indaro mu mijyango iba hafi ya kaminuza gutyo amahera yo kubabeshaho akabona kugabanuka. Ubukene mu mijyango yo mu ntara ya Makamba buri mu bya mbere bituma abanyeshuri bo mu mashure shingiro mu ntara ya Makamba baheba ari benshi ku bice 60%. Mu gice cya mbere cy'umwaka w'2022 2023 hahebye abagera ku 470,000. Muri ayo mashure nta mahera y'ishuri arihwa, ariko kutaronka ibifungurwa bikwiye mu miryango bituma abana batishure. Claudine Butoyi arashima intambwe ageze ko kuko byose atabirondera ku babyeyi.
Mu buzima birafasha ko nta muntu mba nkisabye ababyeyi n'ibintu birya by'amavuta n'ibintu by'amayinite ibintu byo mu nzu mpanze zishice sanga ryo ndiko ndabyisomera no mugihe ndose nk'amahera menshi ndashobora kwihira n'ishuri.
Ku kibazo cyo gukengera akazi wishimikije kuri muri kaminuza, Nkeshimana Metode agira ati
uno munsi aho tugeze ntiwovuga ngo generalize kaminuza muriko ndagaya akazi, bo uno munsi aho tugeze bisaba umwe wese akore kugira ngo ashobore kubaho kuko udakoze ntubaho.
Claudine Butoyi nawe ati jewe mpejeje kaminuza nzoba ndikorera ibyo nahoramwo mu kurindira ko ndonka akazi muri leta.
Oya umunsi nzoheza amashure umutahe nzoba ndabufise njemba ndabandanye ibi mu gihe nkirindiye ko leta impa akazi, itarampa akazi naho nzoba ndabaho uko mbayeho navyo nyine ntavyo ngaye.
Nirera Ejeni akorana na Claudine Butoyi arashima ingendo ye agasaba abandi banyeshure bo muri kaminuza gufatira kuri ako karo. Rero
apanze inzu mu bisanzwe kandi ari hamahera y'ishure ega ababyeyi barimo bifashamo mbwana bo nyene mu gihe ari karakora ibyo byo kudandagiza kwibara arashobora gutora ko make make usanga ari karafasha ababyeyi mu bintu byo kuriha nk'ishure cyangwa mu bintu byo kuriha inzu cyangwa nk'ibintu by'ibisumwa ntibiba aguma bakasaba amahera ya byose. Kuko muri iki gihe tugezemo niwo kwizigira ibyo by'amashure byonyene utagira imbuto business twawe ushobora gukora uba wihenze cyane usanga atacyo uzokwimarira muri kazoza.
David Niyosaba umwigisha wa kaminuza y'ibiyaga binini Makamba mu gisata cyo kwitunganyiriza imigambi nawe arashima abanyeshuri bafata ingingo nk'izo kandi ngo baba baciye ubwenge kuko usanga bazi gutondeka neza ibikorwa byabo kumakenga ko boshobora kwishinga haguca amahera bakibagira ibyigwa uwo mwigisha yabwiye Ijwi rya Amerika ati
habe namba umunyeshuri mu bisanzwe arabifatanya mu bisanzwe arashira imbere byose agashira imbere kwiga akamenya yuko ukwiga bizomufasha kwitunganiza neza uwo mugambi akamenya kandi yuko umugambi uri kuramufasha uno munsi kandi uzomufasha no muri kazoza akoresheje bimwe yiga mu ishuri nico gituma abifatanya byose kandi bigakunda
abo banyeshuri niba mwusanga muri kazoza barateye imbere mu buzima bwabo ku banyeshuri bavuga ko atamugambi bashobora kurangura kuko ataburyo bafise David Niyosaba arabahinyishu
abo banyeshuri ico twobahanura nuko umugambi wose urashobora gutangurwa neza na neza atamafaranga ufise uko twavutse tukiri bato turafise abavyeyi bagiye baradufumbatisha mahera badufumbatisha mahera ati mwana ehakira ya mahera uze gufungura ehakira mahera uze kwigurira agashati ehakira mahera uze kwigurira agapantaro muto dufaranga rero baronka barashobora gukura mu buryo bubafasha kwitunganira imigambi kandi bigakunda
uwo mwigisha muri kaminuza y'ibiyaga binini Makamba harangiza hanura abanyeshure kudakengera akazi kuko umwuga mubi ari uwo kuroga kubwiwe ibihe byarahindutse abanyeshure bo muri kaminuza bategerezwa gukora ntibagume bateza amaboko bovavanura n'ingendo zaho hambere aho umunyeshure wa kaminuza yigishwa na leta akajya akajyama ku mfashanyo ya leta
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Igisibo gitagatifu cya Ramazani y'Abayisilamu cyatangiye ejo kuwa kane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umujyi wa Goma. Ijwi rya Amerika yasuye bamwe mu Bayisilamu bacumbitse mu nkambi yabakuwe mu byabo n'intambara. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ali Asanka Darius yagiye kureba uko bifashe.
Mu nkambi za Bulengo, Kahembe, Kanyaruchinya, Radio Ijwi rya Amerika yageze kuri wa kane, abayisilamu yasanze bo bagerageje kubaka makambi yabo aho batuye bonyine harimo n'imisigiti. Uretse ibyo byo kubaka, ibibazo bahura nabyo ni bimwe n'izindi muzi. Kahembe ho twasanze barangije isengesho rya saa cyenda, ariko uyu munsi nabwo wasaga n'izindi kuko bose bari babyiteguriye usibye ibibazo bitandukanye batubwiye ko bakomeje guhura nabyo. Muri iki gihe cya Ramadhani bifuje ko Imana hamwe n'abayobozi bashyira ingufu mu kibazo cy'umutekano mu ntara ya ruguru. Idiseti Bigirimana uhagarariye site Mosque mu nkambi ya Kahembe yatubwiye uburyo batangiye mu kukwezi.
Ibibazo ni byinshi bimaze no kuturenga n'ubwenge. Nga kera kiri mu rugo twariteguraga Ramazani, abantu bagatangira kwishima bagatekereza no kurya no gufura n'imyenda ko bari bufure n'imyenda na kapase bagatera pase bakinjira muri mosque bishimye, ariko ubu ngubu ndakigenda kabisa. Turiho nabi cyabitebwo nagusobanuriraho muri makeya. Ukundu turi mu nkambi, turi mu mabashe baduhaye, tumaze amezi arindwi duhunze amabasa amaze gusenyuka ngubi mvurira tunyagira ndanandu kwa sengera sana tuje.
Mu nkambi ya Bulengo havugwa ikibazo cy'indwara ya kolera muri iyi minsi, naho abayisilamu nk'uko bisanzwe batangiye ku kwezi. Bitewe n'uko ku kwezi ari uko kugaragaza ubuvandimwe, urukundo n'amahoro hagati y'abayisilamu, twageze bari gutekera mu ngo n'imwe, icyo kikaba ari ikimenyetso cy'ubumwe. Abagore twasanze bafite ikibazo kinini cyane cyane ikerekeye isuku. Bafashe umwanya bamenyesha ko bakaraba gatanu ku munsi, bakagira n'icyo basaba kubategetsi cyihutirwa kugira ngo ibintu biborohere. Uwimana na Maisala ni umwe muri
amazi tugabana kushida kubera no ndabratere udufatwa kuja ugashakira handi handu no nani kushida tunda turi kugabana nko tugabana buri kanya bifuza amazi bijyo kugira tubone uko nduko tuwafunga mwezi Ramazani batwagutangiye ndana sanfra ndo duheruka guhemba tumaza meza abiri turi kubura uko nduko tuzaje turafuturu nida kubura to gukarabira kuja gukaraba no kurindana ku mustari nabandi bakarabira muri wese mbese byose tu byose abikeneye.
Gusenga gatanu ku munsi ni ibintu bisanzwe ku bayisilamu, ariko muri iyi minsi aho umujyi wa Goma nahegereye hari umubare ukomeye w'abasirikare, umutekano ukomeje kuba ikindi kibazo. Mu nkambi ya Kanyaruchinya ho bitewe n'uko bubatse imisigiti ku muhanda, abo twasanze basaga mu maso nk'abafite impungenge kuko muri iri joro ryo kuwa gatatu abantu babiri bishwe baraswe majengo ahegereye inkambi za Kahembe na Kanyaruchinya kuko bava mu misigiti bwije. Dore ibyo Musa Habimana twasanze yatu kubyi
iyo turangije gusenga barayishayi mu masamo ya 1:30 dukurikiza utarawe twayikoresha 1:15 yuko turi mu ngambi tukaba turi mu musigiti ndamutekano guhari turiyamo n'umuhanda ariko noneho ndamutekano dufite guhagije uko dutangiye turabimenyera neza ariko tusenga dutitira tuti hari giye byatugwira nabi none mugoro bambisi amasasu gakarira tukaburi ku twasenga tarawe kuduhereza umugwo kurinda nguko nyine kuva na kera twabonaga imbunzi zirindwa neza zitahungabanye.
Muri ibi bihe bya Ramadan, abayobozi b'intara bafatanyije na guverinoma y'igihugu bafata imyanzuro ikomeye kugira ngo abayisilamu bumve ko borohewe mu byo bari gukora. Hafi mu nkambi zose, abagabo, abagore n'abana bose babishyizemo ingufu, bikagaragara ko ari intego bafite mu gusenga muri iyo minsi 30. Mu gihe yakiriye abayobora iri dini mu ntara ya Kivu ya Ruguru ku wa gatatu, no mu gitangazo dukesha umuvugizi we Constant Dima, guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru, yasezeye ko ari bushira ingufu mu kibazo cy'umutekano, akabasaba no gusenga cyane bafatanyije n'abakristo kugira ngo guverinoma ibashe gukemura iki kibazo. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Radio Ijwi ry'Amerika, none tujye muri Tanzania. Leta ivuga ko izirukana impunzi zo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zicumbikiye abarundi n'abanyekongo izamenya ko bakundana n'abo bahuje igitsina. James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania, araduye inkuru irambuye.
Iyo ngingo yemejwe n'umuyobozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu, Bwana Siasa Manjenje, mu nama yabereye hagati mu nkambi kuri uyu wa kane mu ntumbero yo kumviriza ibibazo bihangayishije impunzi muri iki gihe. Bwana Manjenje yavuze ko hari ibihuha byerekana ko iyo ngeso yo guhuza amabanga ku basanga ibitsina imaze kwinjira mu nkambi ya Nyarugusu, cyane cyane ku ruhande rw'abanyekongo, mu banyeshure n'abandi basanzwe, gusa bitigira ibyabo ntibyashyizwe ahabona. Yashimangiye ko polisi izobanza gukora amatohoza mu ndwiza mu gihe bivugwa ko hari amwe mu mashyirahamwe ava mu bihugu byo mu Burayi yigisha izo ngeso mu nkambi no mu banyagihugu biciriye ku mbuga ngurukanabumenyi. Mu gihe ivyo vyerekana kutihanganira na gato abakundana n'abo basangiye ibitsina kw'igihugu cya Tanzania, yagabishije impunzi izosanganwa icyo cyaha kwezo kwirukanwa mu nkambi.
Na mimi kama mkuu wa kambi
nange umurongozi w'ikambi
nina mamlaka ya kisheria niliyopewa
na pise ubushobozi nahawe n'amategeko na hamwe n'inama nshingamateka,
nikibaini na nikijiridhisha kwamba wewe ni mwanachama wa jambo hili na kwamba uwepo wako ndani ya kambi huenda ukaiathiri jamii ya kambi, nitakutoa.
Ninamenya yuko nawe urumwe muri uyu mugwi wabahuzi bitsina kandi nkacango n'ukubaho kwawe nga mu ikambi bishobora kwanduza zokwirukana.
Kurundi ruhande, Bwana Siasa Manjenje yagabishije ko leta ya Tanzania izokwirukana amashyirahamwe yose yita ku mpunzi mu nkambi ya Nyarugusu, azokwinjiza mu nkambi imfashanyo yose yerekana gushigikira guhuza igitsina ku bagisangiye mu gihe bitemewe n'amategeko y'icyo gihugu.
Na wato mashirika najua mpo hapa, USR mpo hapa,
USR muri hano.
Nyinyi mmekuwa mkiingiza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wetu.
Mama mwaza nye ibintu bitandukanye kwa kudufasha impunzi zacu.
Tafadhalini,
ndabinginga,
shirika lolote itakayeingiza bidhaa kambini yenye rangi hizo za kufagilia uoshoga lijue kwamba limetengeneza mgogoro na serikali.
Ishirahamwe ryose rizokwinjiza ibikoresho nk'ibyo byo gufata mu mugongo abahuza basangiye ibitsina bamenye ko yuko rizoba ryamaze kwinjira mu ntambara mu matati na leta.
Hatutarajii kuona shirika linaingiza mitandio, linaingiza kitu chochote humu chenye rangi hizo.
Nitwitegurie rero kubona ishirahamwe ryinjiza imitandiro cyangwa ibindi bintu bifise irangi risuku.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo zemeza ko ivyo vyoba ari bihuha cibure vyoba bikorwa mu mpisho mu gihe batari bwa vyumve ho hose mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, gusa bemeza ko bakurikiza imico n'akaranga k'igihugu cy'amavuko naho buri muntu afite uburenganzira bwo gukora ikimunezereza mu buzima bwiwe.
Ku ruhande rw'impunzi ziri mu Nduta na Nyarugusu, impunzi z'abarundi kweri garageje kurabije ibintu byo kuvuga yuko kurongorana ibitsina ku bitsina gerageje kuraba ko yari mu bitekerezo n'aho byakabaye kandi nta naho byimirije ku byo bintu by'ukunda ko yari nta naho biri ntego urumva naho byoshika tugashika mu bihugu bitandukanye sanga ibyo bintu bo bikora sinumva ko hari umurundi cyo kintu byo gikora ko yari
ariko cyo twababwira cyoco nikuja ku mavi tukasenga imana nikuja ku mavi tugasenga imana kuko ku ruhande rw'impunzi twebwe naho bozana ibimeze gute ndazi neza ko atamurundi bapfa yaragiye mu bintu nk'ibyo bituma ata imigenzo n'akaranga k'igihugu kuko natwe tuba turi kure y'igihugu imico n'akaranga h'igihugu turabigumana.
Amategeko y'igihugu cya Tanzania avuga ko guhuza igitsina n'uwo mugisangiye ari icyaha gihanwa n'amategeko agenga icyo gihugu. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Shuti muduteza matwi, aha niho aya makuru yo muri iki gitondo ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara, murabizi ni uguhera saa saba. Saa kumi kandi turaba turi kumwe muri cya kiganiro cyanyu muri Isanga. Hagati aho mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.